Africa.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byayo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 29 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Inshuti zacu mwaramutse neza, bibaye 11:30 mu Burundi no mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
In the last decade or so, Burundi has made a great deal of progress in recovering from a terrible civil war.
Uyu ni ministre w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokrasi, Tom Malinowski, ugera mu ruzinduko I Bujumbura uyu munsi. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezweho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Muramutse neza Thomas, muramutse namwe inshuti mwese mutiza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Inshamake y'amakuru twateguriye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yarungitse intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatabaye abigeme hamwe n'abapfasoni bari baranyurujwe mu rwi w'intagondwa. Ingingo y'umukwabu yo mu ijoro mu gisagara cya Baltimore imaze isaha imwe n'igice itanguye gushirwa mu ngiro. Idonido y'aya makuru. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarungitse intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi. Hari uruhagarara muri iki gihe rwavuye ku ngingo yafashwe n'umugambi uri ku butegetsi yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo aze yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyu mugambwe mu kiringo kiri gatatu. Ingingo yatumye haca hatangura imyiyerekano mu mabarabara. Ibiro by'umushinjantahe Ban jo ku munsi wa kabiri byaratangaje ko intumwa yiwe idasanzwe mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini Said Jenita azogira ibiganiro n'abategetsi bari muri leta ya Perezida Pierre Nkurunziza hamwe n'abakuru b'imigambwe. Umushinjantahe Ban Ki-moon yarateye akamo inzego zijejwe umutekano kazisaba kudakoresha inguvu, kagasaba kandi impande zose kwiyamiriza wicanyi hamwe n'imvugo iturira. Abantu bashika batanu barishwe muri indwi igihe abapolisi bari kubatana mu mitwe n'abantu bagira imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura. Ejo ku munsi wa kabiri abantu amajana n'amajana baragize imyerekano yamara abapolisi barabatesheje kwinjira mu gisagara hagati. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bivuga ko abarundi b'abasivile barenga 5,000 bahungiye mu Rwanda mu mpera zindwi iheze. Ivyo biro bivuga ko benshi ari abafasoni hamwe n'abana bavuga ko batewe ubwoba n'uko ubwicanyi bushobora kuva ku matora yimirije bwaduka. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze gutwara Burundi yabwiye televiziyo mu gihugu cy'Uganda ko Perezida Pierre Nkurunziza akwiye kubahiriza ibwirizwa shingiro akareka kwitoza. Abasirikare b'igihugu cya Nigeria baratabaye abigime 200 hamwe n'abapfasoni 93 ejo ku munsi wa kabiri. Yamara ntibiramenyekana niba abo bigeme bakuwe mu vyara vya wa murwi Boko Haram ari babigeme bari baranyurujwe mu mwaka uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igihugu cya Nigeria bujejwe kwivuna amansi Major General Chris Odi Kolade yabwiye iradio Ijwi ry'Amerika kwabo bigeme n'abo bapfasoni batowe mu ikampi iri mu ntara icumbitswemo n'umurwi w'intagondwa z'abarwanyi Boko Haram. Olu Kolade yavuze ko ariyo ntara ya nyuma umuhari Boko Haram wari ugicumbisemo. Inyuma yaho abasirikare bawomoreye mu isagara wari garuriye. Yavuze ko abasirikare basambuye ayo makampi yose uyo muhari wari ucumbisemo. Umuhari Boko Haram waranyuruje abakobwa b'abanyeshuri barenga 200 bari ku ishuri ryo mu gisagara ca Chibok mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2014. Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Ingingo y'umukwabu wo mu ijoro yatanguye gushirwa mu ngiro mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho abapolisi batangarije ko umunsi w'ejo kwa kabiri wabayemo umutekano nyuma yaho habereye umugumuko n'ubusahuzi byavuye ku ishavu ry'umwirabure yapfuye ari mu minwe ya polisi. Mukanya rero iyo ngingo y'umukwabu uhije gushyirwa mu ngiro yamara gushika ubu abantu bagira imyerekano ntibaratahuka mu ngo zabo baracahanganye n'abapolisi. Abanyagihugu baba mu gisagara cya Baltimore bo mu bwoko butandukanye bari bazindukiye mu cyo gisagara gukura no gukura imicafu mu nzira mu gihe hari n'abarize kubera umubabaro w'amamangazine yaturiwe. Aho izuba rihumbiye gico gisagara cyari cyaranzwe n'abantu bari bihereje ibikorwa byo gusahura ku munsi wa mbere cyarangwamo imiziki abantu batamba hamwe n'abahoberana. Umukuru w'icyo gisagara Stephanie Rawlings Blake yamaze umunsi weje ku munsi wa kabiri agendera amakaritiye muri icyo gisagara aho yiboneye abanyagihugu bakunda igisagara cyabo. Bamwe mu banyagihugu baragemuriye amazi n'imifungurwa abapolisi bari bacungereye amabarabara. Yamara naho umunsi w'ejo wari utekanye igisagara cya Baltimore kiracarimwo uruhagarara no muri iki gihe abagira imyerekano hamwe n'abapolisi barahanganye. Ku munsi wa mbere abapolisi bahagaritse abantu 235, abapolisi 20 nabo barakomeretse mu gihe imodoka 150 zaturiwe. Ubugizi bwa nabi byatanguye inyuma yaho imisa yo gusabira umugabo w'umwirabura afite imyaka 25 Freddy Gray yapfuye ari mu minwe y'abapolisi mu ntango zo ku kwezi irangiriye. Benshi mu bantu bagira imyerekano bavuga ko batariko biyamiriza yicwa rya Freddy Gray gusa ahubwo ngo biyamiriza ukuntu abirabure bafatwa nabi n'abapolisi hamwe n'abatetsi bo badashaka kubakemurira ibibazo.
Chuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Facebook ni VOA radio yacu na address email ni radioyacu@voanews.com. Inkuru nyamukuru. Ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo Tom Malinowski ategerejwe I Bujumbura uyu munsi. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema yavuze ko ashyiriye abayobozi b'u Burundi ubutumwa bwo kubahiriza amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha.
Mu kiganiro cyihariye twagiranye na Bwana Malinowski mbere yo kujya mu ruzinduko I Burundi, yasabye abayobozi b'u Burundi kudafata ibyemezo byatuma ibintu bitagira igaruriro kuko ingaruka zabishyano ku gihugu. Ibibaye mu gihe imyigaragambyo imaze iminsi itatu I Bujumbura, abaturage bamagana icyemezo cy'ishyaka riri ku butegetsi cyo kongera kwamamaza Perezida Pierre Nkurunziza. Malinowski asobanura ko ashyiriye abayobozi z'u Burundi ubutumwa bwo kubahiriza amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha.
In the last decade or so, Burundi has made a great deal of progress in recovering from a terrible civil war.
Mu kiringo cy'imyaka 10, Burundi bwaragize intambwe zigaragara mu kwogorora inyuma y'uko buvuye mu ngwano yamaze inganda. Intambwe zashoboye gushikwa ko bivuye ku masezerano y'Arusha. Ngiye mu Burundi kandi abategetsi bose ba Leta ya Amerika bariko baravugira ahabona bakora batiziganya ku bijanye no kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi kubera dufise ubwoba kw'intambwe zari zimaze gushikwa ko zigeramiwe n'ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kutubahiriza ibiringo bitegekanywa mu masezerano y'Arusha kugira agerageze kuguma ku butegetsi. Nakaryo gatakaye ku Burundi kuvyerekeye gutera bugira intambwe hisunzwe ibwirizwa nshingiro n'ivyimviro by'abanyagihugu kandi ivyo bishobora gutuma haba intambara n'ubwicanyi.
Bwana Malinowski, ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije ushinzwe ibirebana na demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo, yahamagariye inzego z'ubuyobozi mu Burundi kubahiriza uburenganzira bw'abaturage birimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe no guterana mwituze.
Well, first of all, we are very worried by the crackdown on non-violent political speech and debate and also free.
Turafise impungenge kwikandamizwa ririko riragirwa kuvyerekeye ugushikiriza ivyiyumviro vya politike, ugutangaza makuru mu mwidegemvyo, akarorero iyugwagwa rya maradiyo, ihagarikwa ry'abari mu myerekano n'abayoboye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki bituma bitorohera na gato abantu mu Burundi kuvyerekeye ugushikiza ivyumviro vyabo mu mahoro guhagararira amategeko mu mahoro bishobora kuzotuma hari abahitamwo gukorera hanze y'amategeko bagakoresha ubwicanyi. Ikintu kituraje ishinga kurusha ibindi nuko leta yokubahiriza abagira imyerekano mu mahoro canke amakoraniro no gushikiza ivyumviro vyabo mu mahoro mu bizogumizaho uburyo abarundi bari babimenyereye. Impande zose zo kwirinda ubwicanyi mu bishobora kujana u Burundi mu nzira y'umwiza. Nkuko twabimenyesheje hazoba inkurikizi ku bazoba bagize uruhara mu bikorwa by'ubwicanyi.
Bwana Malinowski, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokarasi, yavuze ko igihe kitararenga ngo u Burundi n'abaruyoboye bafate ibyemezo bizatuma igihugu kidasubira mu ntambara n'urugomo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo hashize hari ku munsi wa gatatu batavuga rumwe na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza basubiye mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cye cyo kwiyamamariza indi manda. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Aho ni muri komine Nyakabiga, abanyagihugu bashamiranye n'igipolisi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri gushika no ku mugoroba. Abagira imyerekano bifuza kuja mu gisagara cha Bujumbura hagati ku kibanza citiriwe ukwikukira, igipolisi naco kikababuza. Mu minwe yabo hari nzandiko zivuga ngo no au troisième mandat, bivuga ngo nta kiringo cha gatatu dushaka. Ibintu ntivyoroshe kuko gushika no kumugoroba abapolisi bari bakigerageza kwirukana abanyagihugu mu ibarabara barasa n'amasasu nyayo mu mabarabara yo muri quartier ya Nyakabiga na Jabe. Hose hari hazibiye, abapolisi nibo bagenda bakura amapine n'ibiti vyaturiwe muri ayo mabarabara n'umucano gushika isaha 10 n'igice warukiboneka. Nisaho munani abapolisi bariko barirukana abanyagihugu bahavuye binjira mu nzu y'umumenyesha makuru wa RP ya Hermes Nibandetse, nkuko uyu mwigeme yarahari abitubwira.
Umva abantu bari bari ngaho hanze hajya kubarabara kora abantu babagiye kurama abo manifesta, hanyuma babona abapolisi bacabaza bariruka. Umubone yarahagaze ngaho imbere y'umuryango acinjira ngaho mu nzu, abapolisi bashaka kumubaza ngaho mu nzu barinjira. Hinjiye babiri, umwe kuma hanze, uwari imbere bashavuga ngo ndarasa ngo nduvuye mwese. Bari binjiye muri dusha, hanyuma abo bantu bari muri dusha bacabaza amaboko umva shararasa mugo rusoro ntirwasohotse. Uwo bari kumwe ndashavuga ngo tera grenade, uwo yari hanze acarababwira ngo nyaruka tugende. Hama baca barasohoka baca turokoka gucyo onye ho twatuzi ko bagira wagira tera grenade.
Umenyesha makuru wa RP yawe abona ko atari gihamana ivyo vyashitse ngo haricishije inyuma.
Twe tuvyakira nabi cyane kuko turavye bibiri muri kino gihugu naca cyane kwamenyesha makuru ni ibintu ubona ko ari ibintu bisa n'ivyateguwe. Amakuru twaronse nuko kazungu bavuga ke avuga kenshi mu nze ya mu bwicanyi muri kino gihe yagumye atembera ngaha kuyora barajya Avendon Primary, kandi naho mbaje kazungu arahazi uko hari babagenzi yo baba ngaha nyuma tubana ngaha havuga nti byuba bikitse mu kiza kugira ngo naje babone aho ndi kumbura so kwingira nabi.
Ababanyi ba Hermes Nibandetse baremeze mu makuru bakavuga ko vyabateye ubwoba.
Wapima ko nubwa mbere ibintu twahitubonye ngaha mu Nyakabiga twaratubyumva, ariko uno munsi twabyiboneye amaso yacu. Gusa ikintu dusaba nuko dusubira kuba
mu yandi makaritie nawo nyene ntivyoroshe. Muri komine Musaga abanyagihugu bagumye bashamiranye n'igipolisi, aho mbere amasoro yacanacana ko gushika isaha 12 zo kuri uyu mugoroba. Mu Kanyosha naho imishamirano yahazindukiye, abamenyesha makuru ba radio Bonesha ngo niborohewe, aho bavuga ko bakubaguwe n'urwaruka rwitwaje imipanga n'amahiri bo bita imbonera kure. Umukozi w'ugwego gwiperereza ngo niwe yahavuye abatabara. Muri karitse za Mutakura Ngagara na Cibitoke ibintu byari vyifashe uko. uyu munsi rero hibonekeje ubudasa mu myiyerekano ugereranije nejo mu gihe jo hibonekeza abasirikare mu mabarabara akaba ari nabo bari bizewe n'abanyagihugu uyu munsi abo basirikare ahatari hake ntibaboneka aho ni mu gihe biboneka ko abanyagihugu bumva cyane amategeko y'abasirikare gusumbya y'abapolisi ni nko ngaha ku mutakura abasirikare bariko basaba abanyagihugu kudasubira kuzibira amabarabara
Mugabo abandi ibarabara kizafumari.
Sawa sawa.
Mugihe rero arabavuga yuko imbonera kure zoba zikorana n'igipolisi umuyobozi mukuru w'igipolisi Andre Ndayambaje ari kumwe n'utwara ingabo bamenyesheje abamenyesha makuru ko atawe basavye ngo abafashe kuko bari kwiye. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi naho mu Rwanda nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice 3 na 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose imyigaragambyo ibujumbura itangiye kugaragaza ingaruka Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru
Izo ni mpari z'abadandaza bo mu isoko ya Jabe muri komine ya Bwiza mu gihe bariko barasohora ibintu byabo batinye yuko vyohava bisahugwa n'abari mu myiyerekano abadandaza bakamenyesha yuko bazogaruka ku mutekano ubonetse
bitudandaza kubera intambara y'imyiyerekano ikabera ngaha niko n'undi twicata cyo turakora dukora n'imyiyerekano ikira bagusa takine nta tubidandariza ko nta mutekano ha
tubonye abantu basohoka batwara imizigo natwe tuca turatekera turabijanye muhira tubisohoye bavuze ngo abantu bavuze ngo bagumye badandaza mu isoko ngo bacha bayiturira
userukira abo badandaza akabamenyesha yuko iyo ngingo yafashwe kugira ntihagire umuntu yohombe yiwe muri iyo soko ya Jabe
abadandaza bahisemo gusohora abandandaza byabo babijana mu makartie imwe wese ahaba kugira ngo bashobore kugira umutekano gusumba kubera babona isoko yacu atamijyango ifise ishobora kuzibira nk'abasuma canke nk'umuntu abaza kwishyira mu kiza ngo bintu habe n'ivyo niyo ntumbero bese mbira ngo abikure kuko ntorabona ko itameze neza umutekano wabo usanzwe ibibanza bafise ibanza ngaha mu isoko nyene ya Jabe ntandi bafise ibibanza mu gihe rero bamuna umutekano umeze neza barasaba bagaruka bizana zajya uko ntandi badandaliza naha nyene twese niko kuko tukabingenje nko kunyene twese
inkurikizi ziyo myerekano ziribonekeza no mu mashuri yisumbuye na matomato yo ngaha mu gisagara cha Bujumbura abanyeshuri bari kurushi akaba bari batonze kuri no wa kabiri kuri Esta mu gisagara cha Bujumbura aho Polycarpe Ndayishimiye ajejwe ivyigwa kuri iryo shuri yibaza ko boba babuze aho baca kubera imyerekano
abanyeshuri baje bakeya mugabo tuca turabaha ibyo bakora n'ubu bakeya bari ngaho mu mashuri abandi mu hari ya materie mugabo ni bake nta mwarimu yoshobora kubigisha kuko ni bake cyane nibaza ko beshi bafaza musaga nyakabiga rumva nibaza ko baba babuze aho baca cyangwa nyine bashobora kuba bagize ingwane mu nzira
wajejwe ivyigwa akabasaba leta gufata nk'ama ikibazo cy'umutekano kugira basubire kuronka abo bigisha mwamenya ko no kuri Lisescapers mu Nyakabiga ababa mu ndaro bamaze gutekera barataha izo nkurikizi z'imyerekano n'ababanki ntazisiga inyuma mu ishyirahamwe ryo kubika no kugurana na CCM agashavu kari kenshi gihe twahaca kubahabikije udufaranga kuko bamaze iminsi ibiri badakora nk'uko uno mukenyezi twasanze abimenyesha
kuva ku wa mbere nza ngasanga harugaye harugaye uyu munsi nitombora kwanza nsanze abandi bantu buzuye nga njye niyumvira neza nanjye ko noca ngo manga kugira ngo nanjye bayame kuko naje maze iminsi numva meze yo nabi kubera urazi umaze kubitsa ugacutaha muhira ibintu bigaca bishika utari wabyiteguye cyo usanga uri kuri cyo n'inzara kandi amafaranga yawe ari nga nico gituma nariko ndarondera ingene boza bakatugurura natwe tukaronka amahera
mu gisagara cha Bujumbura icibonekeza nuko izo nkurikizi z'imyerekano n'abana bo mu ibarabara bari batunzwe no gusega abahita bataye baromoka bitura amashyira hamwe nkagira iteka rikaba riryo muri kino gihe ribafungurira
mimikato nkunda irose ncangira nyonge ya masaha niyo mwijoro kwero bo nitokironka ikintu twara turonka mu dokiza ngo je kuri sa tukayirabira inyuma akatusigira n'igombe cyo kujya ariko bo nitokironka kwera nyene kigihugu cyandaye kwe ni intwaro yabaye nabi
mu gisagara rero cha Bujumbura ubuzima busa n'ubwahagaze abo twaganiriye bakaba bibaza ryari iyo myirekano izohera kugira ubuzima busubire gutangura Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Iyi ni radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro cya Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro Amerikana cyo muri iki gitondo turavuga ku byerekeye ingene urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika muri iki gihe biriko bitera bikwirikiranwa cyane n'ingenzi. Abantu bariko batera bakurikirana ari benshi umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika mu myaka y'1950 n'imyaka y'1960 bivuye cyane cyane kuri filme iherutse gusohoka Selma. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida wa Amerika Barack Obama yarayoboye igihugu mu birori byo kwibuka imyaka 50 irangiye. Abapolisi b'abazungu bafashe bunyamaswa abantu bari mu myiyerekano mu gisagara cya Selma muri leta ya Alabama. Uwo munsi wiswe umunsi w'Imana w'amaraso canke Bloody Sunday mu rurimi rw'Icyongereza. Ivyo vyatumye hemezwa itegeko mu mwaka w'1965 ryakuyeho inzitizi zari zihari zabuza abirabure gutora, itegeko ryiswe Voting Rights Act. Amasanamu y'abapolisi bariko bakubita tabari mu myerekano yariko iba mu mahoro yasaba uburenganzira bwo gutora bw'abirabure muri Amerika yatumye makunga akurikirana ivyariko bibera mu gisagara cha Selma muri leta ya Alabama mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1965. Imisi mikeyi inyuma y'uwo munsi w'Imana waranzwe n'amaraso Bloody Sunday, Martin Luther King Jr. yarayoboye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myiyerekano ikomeye y'uburenganzira bwo gutora. Muri iki gihe imyaka 50 inyuma yaho, abanyeshure baragiye mu kibanza ivyo vyabereyemwo mu gisagara cha Selma kumenya ku vyerekeye rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure n'abantu bagize uruhara muri urwo rugamba. Umwe muri abo banyeshuri avuga ko kubera abakurambere babo muri iki gihe bafise uburenganzira bwo gutora hamwe n'uburenganzira ku bindi bintu bitari bike. Uguhangana hagati y'abapolisi b'abazungu n'abirabure bari mu myerekano yerekeye uburenganzira bwo gutora ku kiraro Edmund Pettus vyerekanye inyifato y'ugukumira y'abazungu n'ibibazo by'abanyamerika b'abirabure miliyoni n'imiliyoni bari bimwe uburenganzira bwo gutora mu bice byo mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye, ababa mu bice byo mu bumanuko bwa Amerika bigeze kuba bamaramazwa na kahise kabo. Muri iki gihe baraki ako kahise n'umwizero wo gutuma ingenzi ziza kurushiriza kuraba ibibanza byabereyemo urugamba rw'abirabure rwo guharanira agateka n'uburenganzira bwabo. Lee Santel n'umuyobozi ajejwe ivyerekeye ingenzi muri leta ya Alabama avuga ko akazi kabo ari ukubona ko abanyagihugu bemeye ibirengeye ivy'uko Dr. Martin Luther King yashikirije amajambo menshi akomeye cyane, kubera hari abantu basanzwe bashobora gutakaza byinshi haba akazi kabo cyangwa ubuzima bwabo. Yamara bagize imyiyerekano yo gutuma ibintu bihinduka mu bumanuko bwa Amerika mu gihugu cyose no mu makungu. Fred Gray n'umufasoni wiwe barashyizeho inyubakwa iranga kahise mu gisagara cya Tuskegee mu mwaka w'1997. Muri iki gihe ni imwe mu nyubakwa zitari nke muri Alabama zereka abantu ivyabaye mu rugamba rwo kugwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rw'umubiri. Gray yizeye ko leta ya Alabama izoshiraho ikongera ikazigama ibindi bibanza nk'ivyo vyerekana urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Amenyesha ko leta ya Alabama cane cane ubushikiranganji bujejwe ivyerekeye ingenzi muri iki gihe bwemeza ko urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure bifitiye akamaro iterambere ry'ubutunzi muri Alabama. Avuga ko babona ko abantu babibonamo akamaro ngo bakaba bakeneye kuzigama ako kahise. Mu bice vyo mu bumanuko bwa Amerika abantu bariko barubaka ibibanza ndanga kahise bakongera sanura amasengero yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika. Abantu baba mu gisagara cha Selma bariko barakira igitigiri gitera cyiyongera cy'ingenzi ziza kurondera kumenya kuri kahise k'umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Bafise umwizero ko bizofasha ubutunzi bucumbagira muri icyo gisagara mu gutuma ubuzi buboneka hamwe no gufasha icyo gisagara.
Chuti mugiteza amatwi radio ijwi rya Amerika, mukanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. None mureke Frederic Nkundikije abanze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarungitse intumwa iwe idasanzwe mu Burundi. Hari uruhagarara muri iki gihe rwavuye ku ngingo yafashwe n'umugambwe uri ku butegetsi yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo aze itoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyu mugambwe mu kiringo kira gatatu. Ingingo yatumye haca hatangura imyiyerekano mu mabarabara. Ibiro by'umushinjacyaha Ban Joko umunsi wa kabiri byaratangaje ko intumwa iwe idasanzwe mu ntara ya Afurika y'Ibiyagabine ni Said Jeannette azogira ibiganiro n'abategetsi bari muri leta ya Perezida Pierre Nkurunziza hamwe n'abakuru b'imigambwe. Abasirikare b'igihugu ca Nigeria baratabaye abigemi 200 hamwe n'abafaso ni 93 ejo ku munsi wa kabiri. Yamara ntibiramenyekana niba abo bigeme bakuwe mu vyara vya wa murwi Boko Haram ari babigeme bari baranyurujwe mu mwaka uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igihugu ca Nigeria bujejwe kwivuna amansi Major General Chris Odikolade yabwiye iradio Ijwi rya Amerika ko abo bigeme n'abafaso ni batowe mu ikampi iri mu ntara icumbitsemwo n'umurwi w'intagondwa z'abarwanyi Boko Haram. Olukolade yavuze ko ariyo ntara ya nyuma umuhari Boko Haram waru gicumbisemo nyuma yaho abasirikare bawomoreye mu bisagara wari garuriye. Ingingo y'umukwabu wo mu ijoro yatangwe gushirwa mu ngiro mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho abapolisi batangarije ko umunsi w'ejo kuwa kabiri wabayemo umutekano nyuma yaho habereye umugomoko no gusahuzi byavuye ku ishavu ry'umwirabure yapfuye ari mu minwe y'abapolisi. Mu kanya rero iyo ngingo y'umukwabu ije gushirwa mu ngiro yamara gushika ubu abantu bagira imyerekano ntiyoratahuka mu ngo zabo baraca hanganye n'abapolisi. Iyi ni inkuru twabwivuga ko ni inkuru idushikiye mu kanya ivuga ko igihugu cya Nepal cyatangaje ko igihugu cyose kigiye kumara iminsi itatu kigandariye abantu baguye muri kinyamugigima cyahitanye ubuzima bw'abantu 5,000 kikanangaza abandi 2,000 bakeneye imfashanyo yihutirwa. Mu kiganiro yacishijwe kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji wa mbere Sushi Koirala yarashimiye ibihugu byose byatanze imfashanyo yongera avuga ko gushika ubu gushikiriza imfashanyo mu bice bitandukanye kikiri ikibazo gikomeye. Ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ico kinyamugigima cagize ingaruka ku banyagihugu 8,000,000 muri bo 1,400,000 bakaba bakeneye imfashanyo ibifungurwa. Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe kwitaho imbabare Valerie Amos afise umugambi wo kugendera igihugu ca Nepal ejo ku munsi wa kane kugira aje kwirabira amakuwa asinzikaje ico gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turangije igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, igice cya kabiri ni mu kanya gato cyane saa 12. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Iri ni ijwi ry'Amerika muramutse incuti mwese mu tiramanye natwe kuri uyu munsi turiko turashikiriza kiganiro giha jambo abanyanyi radio ijwi ry'Amerika uyu munsi rero muri kiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkunikije turavuga cyane cyane ku byerekeye imigenderanire mishasha igiye kuhaba hagati y'abarundi b'amahanga ari byo bita diaspora hamwe na ningingo zafashwe na leta y'u Burundi mu gukorana cyane cyane n'uyu murwi w'abarundi babahanze ariko nkuko tuvyumva kandi nkuko bimeze nabo nyene barashira imbere cyane rwose u Burundi ikani inyungu z'abarundi uyu munsi rero turi kumwe n'umushyantare Epimac Ntirushukubwenge asanze ajejwe ubwo buyobozi turi kumwe kandi n'umushyantare Emmanuel Nyandwi nawe nyene n'umurundi aba mu mahanga akaba aba mu gihugu cy'u Suisse tukaba turi kumwe kandi n'umushyantare Innocent Banu aba mu gihugu cy'u Bubiligi mwaramutse neza abashyantare
Mwaramutse neza
tutarinze kubatesha akanya rero urashaka umushyantare Epimac jejwe ubuyobozi buraba imigendanire ukuntu imigendanire yokomezwa hagati y'abarundi baba hanze na leta y'u Burundi tubwire cyane cyane ikintu gishasha turazi ko ubwo buyobozi bwatanguye haraheze igihe kitari gito imyaka itari mike ariko muri iki gihe hoba hamaze gufatwa ingingo zikomeye ikaza gutsimbataza cyane cyane iyo migendanire umushyantare Epimac ikintu gishasha ni ikihe muri iki gihe
ikintu gishasha novuga muri ubwo buyobozi nuko inyuma y'ibiganiro byari bimaze igihe kuko nk'umukuru w'igihugu wagiye mahanga yama ahura n'abarundi bakayaga bakavugana ibyo bifuza bakababwira inyishu akabaye inyishu akabizeza n'ibyo abizeza nibishoboka mu gihugu ariko ubu gishasha nuko ibyo novuga noshingira ko ni bibiri ica mbere nuko kuva mu mwaka uheze umushikiranganji w'imigendranire no gufashanya n'andi makungu yashinze yuko hazokwama haba indwi yahariwe abarundi baba hanze uko mwaka utashe iyo ndwi nayo ikaba mu kwezi kw'indwi indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi iyo twarayihimbaje mu mwaka uheze kandi nka Emmanuel yari ni Bujumbura yarabonye uko byagenze iyo ni intambwe ikomeye kuko no gushaka kumushikira nganji na leta y'u Burundi ko gukura bimwe navuga kare ibiganiro byabereye hanze kuva mu 2006 ko byatanguye muri Tanzania hanyuma biremeshejwe na Sena na Parlement y'u Burundi
nkuko tuvyumvise ubwo buyobozi bwatanguye haraheze igihe kitari gito ekama n'amatari make yakoreshejwe ikintu coba cabaye nk'intambamye kugira ngo ika ingingo zose ivyifuzo vyose vyashikirijwe bitangure gushirwa mu ngiro ikintu cyatumye bidatangura vuba niki
nibaza ko na jewe ndi mushasha muri ubu bushikiranganje no muri ubu buyobozi icatumye biteba congora gusigura kumbure mugabo jewe nibaza ko ico twoshingira ko ni intambwe bifashe iyo ntambwe guko mpereye kuri yo ndwi yahariwe abarundi babahanze nuko muri decree yatunganije isubirwamo ry'ubwo buyobozi yabuhaye intumbero y'uko butegura politike y'igihugu ijejwe gutomora ibikorwa bijejwe ubwo buyobozi ku neza y'abarundi baba hanze no ku neza y'igihugu nagira nte ngira ko rende babwire gishasha kirimo rero ubu nuko Emmanuel na Inosa yarabyumvise hanyuma rero iyo politiki ubahigeze kumurenda kuvuga mwo bikeyi kuko sishobora kubivuga byose kukubereye itaraca mu nama shikiranganje nuko twayihejeje kuwa gatanu twayishikirije umushikiranganje nawe aduyijana mu nama shikiranganje kugira bayemeze bakayemeza rero harimo ingingo nyinshi zitari nke zizodufasha gushyira mu ngiro ibyo abarundi benshi bifuza bijyanye no gutunganya imigenderanire n'ukuyaga hagati y'abarundi baba hanze na leta y'u Burundi cyane cyane igashyira n'imbere ibintu abarundi bifuza byubafasha mu guterera iki gihugu mu gushinga imitahe mu gushinga amashyirahamwe n'ibindi byinshi umuntu ashobora gufasha leta y'u Burundi ishobora guha abarundi byo kubafasha kugira ngo bagire icyo batereye mu iterambere ry'iki gihugu.
Abashyanze turi kumwe nibaza ko nabo nyene bafise umugambi kumenya ingingo ziri muri politiki mwashikirije abategetsi hanyuma mu gihe byo kwemerwa rero akaba ari ingingo nkuko tuvyumva zogira kamaro cyane cyane leta y'Urundi eka n'abarundi baba hanze. Nagomba rero ndabahakanya abashinga ntahe turi kumwe barafite ibibazo bitari bike. Emmanuel na Innocent akanya ni rwanyu
murakoze cyane kuyo ntumbero kuyo kwinyene mutubariye ivyerekeye ubwo gwego mugejwe n'imigambi mufise mugaje kibazo ca mbere nari mfise cerekeye urani uri kuragirana ushaka kugira ibintu bigende neza hagati y'abantu babiri umwe wese ateza kwerekana icyo ateza gukuramo kandi nawe nyine ateza kumenya uwo muteza gukorana none mu migambi mwaba mwarashoye ko novuga kwidentifya diaspora iyo ariyo muzokorana iyo migambi yanyu kuko kenshi na kenshi urabyo mu byo bihugu mwatubariye cyane cyane bya Senegal bya Mali no mu Faransa usanga diaspora ziteze ikomeye cyane kenshi na kenshi usanga bagerageza kwidentifya la diaspora no ma diaspora ndayishyira mu migwi ishika nk'itatu cyangwa irenga hariho diaspora no kwita politiki hakaba na diaspora ariyo economique hakaba na diaspora culturelle none muri abo bose muri iyo migambi yanyu mufise mwagiye muraba umwe wese cyakeneye kugira ashobore gufasha by'u Burundi icyo mwamumwiteze ko cyangwa icyo babiteze ko
kibazo cyiza
ikibazo ni cyiza cyane nose urakoze urumva twebwe muri politiki y'igihugu kwafashe ubwa mbere ko ari umurundi wese ari hanze muri diaspora uko twabifashe muri rusange no murundi wese ari hanze yifuza kugumana imigenderanire n'igihugu no guterera mu iterambere ryacu guterera no kuvuga iki no kuvuga n'uwo murundi wese agira uko ashoboye kugira afashe umuryango wiwe afashe ikomine avukamo afashe ishuri yo ku ikomine we canke ku gasozi we canke umugambi wari wo wose ariko cyane cyane bigafatira ko ubwa mbere bwobwo ari uko ari hanze kandi yifuza kugumana imigenderanire n'igihugu cyacu. Ibi bitatu rero uvuze byose birimo kuko diaspora politique cyangwa culturelle cyangwa economique biragoye no gutandukanya kuko hariho abakubwira ati hariho abarundi bari hanze bamwe bariko baracafuza igihugu bamwe bariko baratuka intwaro twebwe muri politike twavuga tuti oya none twebwe tuko turandika politike y'igihugu ijanye n'intwaro y'uno munsi cyangwa yahirya ejo cyangwa n'izozejo turiko turarondira ukuntu kugira ishingiro yuko abarundi bari hanze umwe wese uko abyiyumvira yoshobora guterera muri iki gihugu guterera rero navyo nibiye bifatiye ku byiyumviro bya politiki ndetse nyene ntibibujijwe bigejwe kugira guteza imbere akaranga k'u Burundi hanze bikajyana no gutanga guterera mu mitahe no guteza imbere ubutunzi muri kino gihugu kubibuye ku barundi bari hanze twebwe rero muri iyi politiki ntitunabivangura gutya mugabo ukubivuze nibyo hariho ibyo tuvuga nko muri uko iyi politiki turiko turandika twaratanguye gutegura ingene twishyira mu ngiro plan d'action muri iyo plan d'action rero harimo nk'ibintu bijyanye na promotion ya tourisme utabishyizemo bica bikugora ingene akaranga k'iwacu urabona nk'ingoma ndaguha karorero nk'ingoma zamaze kujya muri patrimoine ya UNESCO none tutazishyize imbere wumva twaba dutakaje l'avantage que nous donne iyo ntuze iyo reconnaissance ya UNESCO ibya economic muri economic harimo imitahe no guha nk'akarorero nuko muri ubuyobozi tumaze igihe turiko turakorana n'amashyirahamwe ya leta ajejwe ibyo gutunganya amatongo kugira ngo nk'abarundi bakeneye kubaka bakeneye kugira imigambi baronke amatongo yo kubigiramwo bamwe baratanguye kuronka n'abandi ahubwo nje mboneraho n'akaryo ndabatera kamo barungike bandike basabe kuko uwo mugambi twarawupfunditse twarawutanguye abatari bake baramaze kuronga urumva rero ibyo rero birajanye
muranyuzwe n'inyishyu muronse mushyana he inosa
ewe ya je gitana ndabibajije rimwe narimo gufatira abantu bose mu kivunga biragoye kuko je nibaza ndaje experience mu byo maze kusoma nabo tumaze kubonana kenshi na kenshi iyo babigize muri iyo migwi birorohera cyane ibihugu nk'ibyo byabavuze b'ingoma urana na diaspora culturelle ucumenya nk'imigwi y'abarundi haje abangwe y'abarundi bari nko hanze bari mu association bateza mu byo kuvuza ingoma by'akaranga cyangwa ibindi bintu byo gutamba byo kugira gute ingene bofashanya nubwo burongo umubwo buyobozi kugira ibyo bari kubakora ngaha bishobora hariho nabandi babagwiza tunga nko mu Burundi urabona mu Burundi hari imigwi yabagwiza tunga hari abanyepolitiki mugabo twebwe kubera tumaze kubona ko hariho akageso no kwita kiritire mu Burundi kuko mu Burundi wese ari hanze ashaka kumva ko ari politike cyane ugatanga abantu bose rero ni Burundi bacha bafata ko ari bari mu bya politike bari hanze kera nta bavuga ati abari hanze bari abantu bo Burundi urabona ko ni byiza cyane kubona bongeye guha ikibanza abarundi bari hanze bakashobora kuvuga mugabo nibaza ko byoba byiza cyane cyane bagiye baraba iyo migwi y'abo bantu ibyo bakora niho byobafasha hamicaka binoca nongera ko kandi se kibi kibazo kigira kabiri none ko ubwo buyobozi bwanyu buri muri ministere ya relations exterieure tukaba tuzi ko mu bihugu byinshi by'i Buraya n'ibyo muri Amerika n'ahandi hariho abaserukira u Burundi bari yatashe kuri iyo ministere none mu mugambi yanyu mwamufite ko niyo direction ishobora kugira abantu bashobora kuba bari sur place ngaha muri ibyo bihugu muri aya ma ambasade kugira abashore gufasilita Abarundi
urakoze inosa ikibazo kiratomoye ngenda kwishure ibintu bibiri icya mbere nuko iyo migwi kugenda yemeje kukubwira iyo migwi twarayifashe ndagwe na Karorero kwa kabiri w'indwi heze twaratunganije inama y'abantu muri societe civile yabo muri secteur privé n'abamenyesha makuru kugira tubashikirize iyi document ya politique nationale ya diaspora tubereke ibyo twashizemo nabo batubwire ibyo twoba twarabuzemo yari inama iryoshye cyane hanyuma ibyo baduterereye twarabishizemo imbere yuko kuwa gatanu dushikiriza urwandiko rwa nyuma umushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu kubera iki kubera yuko hariho nk'ibijyanye n'abagwiza tunga nitwe nishobora kubikora si umwuga wa ministere yacu ababijejwe nibo babizi nibo babona ibikenewe abo muri societe civile baradutereye ibintu abamenyeshamakuru baradutereye ibyo byose twarabishizemo ibyo nabyo turindiye yuko kumbure nayo inama shikiranganji nayo ibiraba ikaraba ko bibereye cyangwa ikadusaba ko twongeramo ibindi cyangwa ibyo sino bivuga ko ntibirashika hiyo cya kabiri nacu kuva iyo decre navuze yashyizeho bujya burongozi yo mu 2009 isubirwamo n'iyo mu 2013 decre yo mu 2013 yaciye igena yuko komye conseiller bo mu biro z'abaserukira u Burundi hanze le premier conseiller d'ambassade itambere mu byo bajejwe harimo gukurikirana ibibazo by'abarundi bari hanze
ego mushana Emmanuel namwe ndabona ko mufite ibibazo
ego murakoze kumpa ijambo nari nagira ndabashimire cyane cyane ndabashimire Innocent uko yabivuze neza akavuga ati hari ivyerekeye politike hari ivyerekeye kugwiza amatunga ati hari ivyerekeye na l'aspect culturel je uko ndabibona abivuze neza ahubwo atanze n'icyumviro kizotuma ibintu byoroha kugira ngo uko umuntu azoba ari hanze hari ibintu azoba arimwo bivyerekeye muri iyo migambi yavuze igitatu hanyuma bikazoca bifatwa neza kuko uwo ari we wese azogira ati jewe naha mpemereye ati nanje jewe n'ahantu mbereye je nanje ahi wanje ni ngaha icyo ndibaza ko ari ikintu kizoza kikorosha kuri icyo kintu nibaza ko Innocent arakoze cyane jewe ikindi ikibazo nashaka kubaza ni kibazo cyerekeye twebwe turi hanze turi muri diaspora nkamubaza ntuzepima kingira nti none twebwe turi muri diaspora hanyuma hakaba hari ibihugu tubamwo bifite imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi twebwe uruhara rwacu twebwe tuba muri ivyo bihugu ruzoba rungana gute umuntu ahereye kuvyo u Burundi n'icyo gihugu bafitaniye amasezerano hanyuma natwe tuba muri ico gihugu ikibanza tuzokironka gute
cyozo ciza
urakoze cyane Emmanuel urakoze cyane kuko ubajije ibintu bibi nagira ndakubwire nk'ukuri kuri cyo waruhereye ko ugarutse kubijya inosa yavuze hariyo amasosiasiyo y'abarundi bari hanze ndagwe nk'akarorero ariyo nk'abantu turi ko twategura ingene ingoma zwashikira muri Australia bagira ati twe bice twifuza turifuza ko umuturunkira ingoma tuzigishe abana tuzimenyekanishe ino hari amasosiasiyo menshi ariko aradusaba ahubwo zeruka no kubirungika kumurengira ntibirabashikira bagira bati turungikire programme yo kwigisha ikirundi twarabikoze turabikorana na n'ubushikiranganje bubijejwe turabarungikira programme yo kwigisha ikirundi ibyo ni cyane cyane nako ndavuga nti hariyo abantu bafise bagira bati twe dushaka ibi bya politique ntabyo dushaka culture bya economique nabo tukabagirira ibyabo nibaza kwicara ikibazo gitomoye kandi cyumvikana umwe wese ajya mu byo yiyumvamwo ariko kuri kire cyanyuma ubajije uti uruhara rw'abarundi mu bihugu murimwo n'uruhe uruhara rwa mbere gogo nuko u Burundi bujeye kuri mwebwe yuko mubabera abambasaderi n'ukuvuga iki n'ukuvuga yuko bifuza yuko nkawe Emmanuel canke na Innocent murafise imigenderanire n'abantu batandukanye muri ico gihugu mugira bagira ati mwo bafasha mukababwira ineza y'ukuza kugira gushinga imitahe yabo nko ngaha kugira ama projects ngaha ukujya baro ntuje leta y'u Burundi yikagira iti kugira ngo nabo biyumve yuko bafite ikibanza cyabo cyose ngaha natwe rika tubafasha ibi tubaworohereze muri ibi naco igihugu kibazeye ko kumukibera mugiserukira hanze iyo mubaye no mu migenderanire yanyu yose harimwo za kaminuza ubuji ama projects abagwiza tunga ibyo byose igihugu kirekira bati kirizeye yuko abarundi baba hanze bazoterera muri ibyo kuko ibyo ni nundi mutahe urengeye amafaranga umwe wese ashobora kurungika
epimaka mwavuze ikintu mu ntango kivuga ko iyo politike nshasha izobiraba nk'abarundi bose baba hanze nashaka jembaze niba nk'abarundi baba hanze bo batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyine bashaka gukura kamaro muri izo nyingo nshasha muri iyo migenderanire mishasha y'u Burundi n'abarundi baba hanze hageze nko gukoresha imitahe hageze nko kuronka ayo matongo mwatubyiye ka ingurane mu mabanki kugira ngo bateze imbere bagire imigambi iterambere nta murundi numwe azoba kumwe nkuko ndavyumva uko niko mwabivuze
uyo urakoze nize nahereye ko nagize nti mu kugira iyi politique twafatiye ku barundi babahanze kuko nk'abandungikira abarungika inzandiko zo gusaba amaparcel cyangwa amatongo y'ugushinga mu mitahe sinigira mbaza na rimwe imigambwe barimwo iyo bava cyangwa nta birimwo n'ukuri twakira uko babitwandikiye ndabishikana gutyo nyene kandi ni no mu ari muri societe immobiliere publique cyangwa muri urbanisme cyangwa muri ecosat nta na rimwe barambaza ati uyu ninde kuko naje ntabundi
ndibaza ko n'abashinzwe turi kumwe kandi bafite ibindi bibazo Emmanuel Innocent
je kimwe kibazo nari mfise ni kugira ibyo migambi izogereje mbaye ngaha ndaze bya diaspora maze imyaka myinshi cyane ngaha iburayi ndabona ibya diaspora kiretse n'ibyo bya diaspora y'abarundi baba hanze hariho n'abandi banyamahanga tubana uragerageza kuzura urumviriza imigambi aba bafisa handi ndese nashaka kubaza kandi coba gishaka kujyana n'icambere umugambi wose zotegurwa ufatira abantu hamwe jewe n'ukuru ko ndabibona ndavye experience mfise ndabona ko bizabirimo amahenyo ico nipfuza jewe narageze kugera ikirwa hamwe n'undi muntu kubyerekeye bijya byo mu Faransa bita Assemblée de France de l'étranger donc aba usanga bafise ugwego mu bihugu byose ugo gwego rukaba ruzwi n'igihugu igwo gwego rero iyo basatse gukora n'u Faransa niyo ubu Faransa bushatse gusaba aba Faransa bari hanze ibyo bakora haba mu by'amatora haba mu byo kugira by'ubutunzi haba nibyo bya Kirisiti usanga batabikora kuyo asambre y'abafaransa bahanze je nibaza ko byofasha cyane mugize ikintu nk'icyo abarundi bari hanze bonyene kuko kuba ngo abanyabwo buyobozi mufise abarundi bobati nibwo bukiro bwabo reka ahubwo abarundi bonyene biyoroganize baje hamwe bagira ikintu nk'icyo mu butandukane bwabo mugabe icyo kintu kikaba kizwi ni Burundi akaba ariho bakorana mugapana bya bindi bivuga ngo ni association nka kujya tumaze iminsi twibona hariho za DBB hariho nibindi byinshi byazama zavuzwe zaidebu mugabo mukaraba ikintu kimwe gihuza abarundi bose mugabo kizwe abantu bose bashaka kwihura mu gishobora gufasha nico nibaza ko coterera mugabo ni mwaza muri abantu tuzatu ngo umuntu ngararungi tiketi ari muri Australia ngo undarungi tiketi ari muri Sweden ngo undarungi tiketi ari mu Bubiligi muzosanga muri ko mwitega imitego mudashaka kuvamo
ico ni kimviro muhoshora kukorera ko mushe na epimake
oya ico mbe twebwe nta kindi twifuza atari ico kuko ibyavuze nibyo ntidusha gukoresha cyangwa gukorera ku bintu umwe wese arungitse ari ngaha ari hariya icyifuzo nyamukuru cya leta y'u Burundi uno munsi ni uko abarundi baba hanze bagira urwego rubaserukira mugabo ubwo nago si twebwe turushiraho n'abarundi bonyine barushiraho
Emmanuel
ibyo nibyo kugira ngo turonke urwego ruduserukira ayi mu Burundi nabwo bukadufasha ukagwemera ugo rwego ndizeye namwe muntu ze mu byo mwashikirije ugo rwego ndibaza ko ruzoteba rugasumba ngaho rukaronka kandi kazina gasumba direction yonyene yo muri ministère des relations extérieures ndese kivyo nibintu mwibajije cyangwa muracyari ngaho gusa
oya Emmanuel ndakwibutse gatoyi urabona igihe twahurira i Buruseli urabona twarumvirije ntoze urya mu mariye yaje twari kutumaranye iminsi ibiri atubwira ingene babigendeje iwabo twebwe n'ukuri ngaha icifuzo cya mbere kiriho nuko hoba representation y'abarundi baba hanze kandi icyo kintu jewe amtuka kubinyerekeye no kubyo numva kubantwara nta ngorane na ntoyi byotera mwebwe nimwacumvikana ko kubayemeza
ego hamye ico cyumviro jewe umva ndakivuze kubera ndinyo byaye mugabo twebwe ingorane twagize abari hanze nuko na ico ki ega rimwe na rimwe hari ibyo abantu babiteze kesha na kesha mu byo ariko barakora abarundi bari ngaha benshi ubwo gwego gwanse kuja ntigwashobotse guhuza abarundi bose kuko abarundi bagiye bicamwe imigwi bitewe nuko hari ibintu bimwe bumva by'ibihuha ngo bibizogenda kunuku ngo hariho ngo abazobaca bamwakaba ngo bazogiranga abadepite baza kuba mu Burundi bagira province ngo yabango ya diaspora ibyo bintu rero nibaza ko byatuye bigorana mugabo je ico niyumvira cyane gutera kugira ibyo bintu bishoboke nuko n'abarundi dabo kugira wite kuri umurundi nuko n'igihugu kibake kugira ushobora gukora uvuga ko ari umurundi nuko n'igihugu cyawe ubucemera none kubiye cy'abarundi bari hanze badashobora kuza kwiyandikisha haba mu mambasade abambasade akabamenye cyane haba handi hantu bashobora kwiyandikisha kugira babamenye hama bakabatuma ko barundi hageze ko bashobora gutora ugo rwego mu bihugu byose baba barimo hanyuma bakazogira icyo bita assemblée je nayo kugira batore aba barongora mu bihugu byose hanyuma bikaba bifise iryo zina no kwita yuko ari abantu baserukira diaspora badaciyemo imigwi ari urwego rumwe rushobora gukorana n'ubwo buyobozi nibaza ko ari byo babyiza mugabo ifo kubanza kumenya abarundi bari hanze ukabandika ukamenya igitigiri cyabo ukamenya nabashaka igasa abarundi bose bashaka kumva ko bitwara kubitwa kabarundi kandi ntuzoza guheza ingona za barundi bose batabishaka bonyere ko izo ngona zishaka guhera niko ndabyibaza botangura bakiyandikisha bakimenyekanisha nko kujya ko mu Burundi abarundi kugira umenya sho kuza kuvugwa abafite karanga muntu afite inonga tugira tumenye ko twa barundi n'abarundi burundi bashaka kudufasha nuko n'abarundi bahanze bashaka kumenyekana naho bamwe batabwa ngo ubutegetsi bushaka kumenya ko turi ngaba tugire na ibyo bintu dukuye kubirengera dushaka kwitwa ko turi abarundi nico niyo ntera nashaka kuba abarundi wo kuyandikisha bakabamenya
ku bwanyu mushya na epimark kugira ngo urwego nk'urwo rushingweho ufata gihe kingana iki turumva ku bibazo atabike cyane cyane z'abarundi babahanze usanga bashaka kuja mu mirwi usanga bashaka kumviriza ibintu bimeze nk'ibihuha nkuko inosaba bivuze
oya ivyo ariko aravuga emwe ni binyakuri ariko sije sinovuga ngo bizufata umwanyunganike kuko kuri jewe ngira nti nabo bishaka ejo ubwo rwego burushiraho bunyene kuko urumva ubwo n'urwego rw'abarundi babahanze niho barushiraho icyo nagomba kongera ko nuko niko ibyo yinose ariko aravuga nibyo kuko twebwe abarundi bari hanze nta tegeko ririho ryuko babwiza kuja kwiyandikisha mu mambashade ariko kumbure izote barijeho kubera iki kubera yuko urumva utazi abarundi bahari nibyo bashinga ama ambashade yuko yo proteja abarundi biragora gushira mu ngiro utazi naho bari ariko rero hariho ikindi kintu nitwibagire yuko abarundi bafise bari hanze bafise uburenganzira droit yo gutora cyane cyane gutora umukuru w'igihugu utiyandikishije ntuja gutora je nibaze yuko hariho ibintu biriko birajaho bizotuma abarundi bategera igituma bo kuyandikisha bakimenyekanisha mu buserukizi bw'u Burundi hanze kuko urumva utiyandikishije ntushobora kuja gutora n'urumva hariho ntuze ahantu umuntu agira ati uwo muntu yabwirizwa kumenya kandi byiza sinumva ahurenda hahuriza na inosa sindihera igituma umuntu yokwa nka kwiyandikisha kuko nk'ubu ndababwira twe turifuza kugira ko twadufise base de donne y'abarundi bari hanze uno munsi namye mu nama turiko turarondera abarundi bari hanze bize ibya psychiatry boza kwigisha none tuzamenya gute tutazi batiyandikisha tutazi n'amakompetence ariyo ibyo ino savuze ni byiza kandi twebwe nibyo twifuza
yego
ama rero ibyo bindi by'uko abantu bumva yuko batiyandikishije hariho dedura zizobacika nk'ibyo zo gutora kumure bizodufasha kujijura bamwe bamwe batarabyumva neza
yego me Emmanuel
yego nibaza ko ikindi ni ikibazo nagomba kunganira uko ntuze ino saravuze ati imbega abo bantu batiyandikisha aho no kubera ingene byatanguye bigitangura abari muri diaspora bari bafite amakenga ayo makenga bakaba bayifite n'igihugu cyabo hanyuma ambasade nayo aserukira icyo gihugu cyabo nayo nyine bagaca bayakenga ariko ubu nk'uko wabibonye si nk'uko nantuze na ibimaka yabivuze ubu nk'abaja gutora kugira ngo uje gutora umukuru w'igihugu ubanza kwiyandikisha umuntu arashobora guhera kuri abo nyine
aha kandi niho turangirije turagushimiye mushya na epimark ku muco watanze cyane werekeye ujanye n'ingingo nshasha ziriko zirategurwa zerekeye uburyo leta y'u Burundi yakorana n'abarundi baba mu mahanga turagushimiye Emmanuel Nyandwi ku kanya mwatowe kugira ngo namwe mushikirize ibibazo bitomoye cyane rwose mushya na Innocent bano mwakoze cyane rwose ku bibazo byiza ikane byimviro byiza mwashikirije ndabashimiye mwese mwakoze
murakoze namwe
murakoze cyane
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika mwakoze mungira amahoro n'umunsi mwiza